Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya mbere. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse mvuga ibyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose gushitsa ku munsi yadugijwe mu ijuru, ahejeje gusigarana amategeko intumwa muri mwemu yera zimwe yatoranije, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana, maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu ati:
ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mwemu yera.
Nuko bakoranye baramubaza bati:
mwami, iki gihe nicugira ugarukana ubutware bw'Abisirayeli?
Arabishura ati:
si byanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyine, ariko muzohabwa ubushobozi mwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabo nabyo kunshingira intahe i Yerusalemu, Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi.
Amaze kuvuga atyo aduzwa babona, igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Barababaza bati:
yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muri aha mu ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru.
Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi i Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu igorofa hejuru aho bari batsi indaro, ari Petero, Yohana, Yakobo, Andereya, Filipo, Toma, Bartolomayo, Matayo, Yakobo umwana wa Rufayo, Simoni Zerote na Yuda umwana wa Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu, hamwe n'abavukanye ba Yesu. Muri iyo minsi Petero ava hasi ahagarara hagati y'abavukanye biwe, hari hakoraniye ishengero ry'abantu nk'120, aravuga ati:
bagabo bavukanye, ivyanditswe mpwemu yera yari yaravugiye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda ntivyobuze gushika. Ingene yarongoye abaja gufata Yesu, kuko yari yaharuwe muri twebwe agahabwa umugabane w'iki gikorwa.
Kandi uwo muntu amaze kugura ubwatsi kuvyo yahawe ku kiguzi cyo kugabitanya kwiwe, agwa yubamye araturika, amara yiwe yose araseseka. Bimenyekana mu babi Yerusalemu bose, nicyo catumye ubwo bwatsi mu rurimi rwabo babwita akeridama, isobanurwa ngo ubwatsi bw'amaraso.
Kuko mu gitabo cya Zaburi handitswe ngo iwe hasigara umusaka kandi ntihakagire uwundi ahaba, kandi ngo ububwiriza bwiwe busubiremo uwundi. Nuko muri abo bagabo twahora tugendana uko bukeye uko bwije, igihe cyose umwami Yesu yari akiri muri twebwe, utanguriye ku kubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi yadukuriwemo aduganywe, umwe muri bakwiye kubicabona hamwe natwe cyo gushingira intaho kuzuka kwiwe.
Bahagarika babiri, umwe ni Yosefu ariwe barusaba, irindi ni Yusito, uwundi nawe ni Matiya. Barasenga bati:
mwami, ni wowe uzi imitima y'abantu bose, none werekana utoranije muri aba bombi gusubira mu gishingo cya Yuda muri iki gikorwa no kuba intumwa. Ibyo yataye akaja hiwe.
Bakoresha ubupfindo bwerekana Matiya, nuko haruranwa n'intumwa 11.